Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, mu Burundi FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza se, muri kumwe na Thomas Kamirinde.
Kwivuza 100% birabarana ko bidugoye, twosaba ubutegetsi bw'Imana ko bwo tuvuza natwe, kubona ko turi impunzi atamahera dufise yo kwivuza.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda, aravuga ku kibazo bafite cyo kwivuza. Ni mukanya mu makuru. Amakuru tugiye gutangiza ayo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe mwese mudukurikira. Aya makuru tuyahere mu Rwanda, umuryango w'ubumwe bwa Burayi umenyesha ko uhangayikishijwe n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro mu gihugu cy'u Rwanda. Mu itangazo uwo muryango wasohoye ejo kuwa kane, umenyesha ko guhindura ibwirizwa shingiro ari igikorwa gikwiye gukorwa ku nyungu y'abanyagihugu bose muri rusange. Ati bikorwa kugira habe ihinyanyurwa ry'amategeko mu ntumbero yo gukomeza inzego z'igihugu kugira zibashe guhangana n'ibibazo biba biri mu gihugu. Ati ariko guhindura ingingo ku nyungu z'umuntu umwe bitesha agaciro amabwirizwa y'igihugu, kuko bihungabanya ibijanye no gutwara gushingiye kuri demokarasi nk'uko biri mu ngingo ya 23 y'amasezerano agenga Afrika mu bya demokarasi, iby'amatora n'iby'intwaro ibereye. Ihindurwa ry'ingingo zimwe zimwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Rwanda mu nyuma zikemezwa n'inama nshingamateka bikaba byitezwe kandi ko rihabwa abanyagihugu ngo baryemeze, nta kindi ngo rigamije atari kujyana u Rwanda muri iyo nzira. Ishyirahamwe rya Buraya rimenyesha ko rishyigikiye kubisikanya hisunzwe demokarasi, kandi bikaba ku mugaragaro bigahuza bose nk'uko amasezerano ya Afrika abivuga. Mu bihugu byubahirije ibiringo byemeye ko haba ihinduka, abanyagihugu bavyo barushirije kwizigira inzego. Ati hariho uturorero tutari duke ku mugabane wa Afrika. Kubw'ivyo, ishyirahamwe rya Buraya rimenyesha ko rizobandanya gushyigikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini, kandi rizobandanya kugiranira ibiganiro n'abategetsi b'u Rwanda. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho ibombe 12 n'amasasu n'ivyo vyafashwe n'igipolisi mu nzu y'umugabo n'umugore wiwe baheruka kwicwa n'igipolisi inyuma yaho biciye abantu 14 muri leta ya California. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igipolisi kimenyesha ko Syed Rizwane Farouk n'umugore wiwe azwi ku izina rya Tashfin Malik biciwe hafi y'ikigo gifasha abamugaye mu gisagara cha Bernardino, ari naho biciye abantu 14 bakomeretsa 21 ku munsi wa gatatu. Gerard Bergwan arongoye igipolisi cyaho San Bernardino yamenyesheje ko uwo mugabo n'umugore wiwe barashe amasasu 75 baca bahasiga igikinisho cy'abana gitezwemo amabomba 3 ariko ntiyabashije guturika. Ikibazo gushika ubu kizazaniye abariko bagira amatohoza ni catumye abo bantu bakora ubwo bwicanyi. Farouk yavukiye mu gisagara ca Chicago hano muri Leta Zunze za Amerika, umugore wiwe nawe yamuka muri Pakistan yazanywe n'umugabo akoresheje visa y'abafiance. Bose uko ari babiri nta kahise kabi bari bafise mu bijanye n'ibikorwa by'iterabwoba. Muri Somalia, naho umumenyesha makuru w'ikinyamakuru cha Leta ya Somalia ejo yarishwe n'ikibombe catezwe mu modoka yarimwo i Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia. Hindia Haji Mohamed niryo zina ryiwe, yari umufakazi. Umugabo we nawe nyene yari umumenyesha makuru, akaba yishwe nawe i Mogadisho mu mwaka w'2012. Hindia yari umumenyesha makuru wa radio na televiziyo ya Leta ya Somalia. Amakuru atangwa n'undi mumenyesha makuru atashimye kwivuga izina kumva z'umutekano wiwe, amenyesha ko Hindia yaravuye kuri kaminuza igihe cyo kibombe caturikira mu modoka yiwe akaba yasandabiye mu bitaro mu kiringo cy'imyaka 5 irangiye hamaze kwicwa abamenyesha makuru 25 muri Somalia bari ku mirimo yabo Somalia kiza ubwa mbere mu bihugu bidahana abakoze ivyaha aho abica abamenyesha makuru 5 abaryugwara nkuko bimenyeshwa na committee to protect journalists ishirahamwe gishinze gukingira abamenyesha makuru ayandi makuru avugwa mu bijanye na masezerano umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon asaba abitavye inama iriko iberi Paris kubidukikije gufundika amasezerano mpuzamakungu kugira hagabanuke ubushuhe buhanze isi Ban Ki-moon yabwiye abamenyesha makuru ejo kuwa kane mu gihe yarasubiye I Paris kubandanya ibikorwa vy'iyo nama bitekanijwe ko mu ndwi iza ariho hazosohoka icegeranyo c'ivyo bazoba bumvikanye atangaza ko isi yamaze imyaka myinshi ata mategeko mpuzamakungu akingira ibidukikije ayigenga ati ntidukwiye gutakaza umwanya rero igikwiye nuko habaho amasezerano azotuma ibidukikije bikingirwa gutyo isi gatera imbere ikabamwe amahoro n'umutekano mu Bubiligi naho igihugu cy'Ububiligi jo ku munsi wa kane caraciriye imanza abandi bantu babiri bikekwa muri bwa bwicanyi buheruka kuba I Paris mu kwezi guheze abo bantu baciye bakwiza igitigiri cy'abantu 8 bafashwe ku bwiyomvu umushikiriza amanza wa Repubulika y'Ububiligi yamenyesheje ejo kuwa kane witwa Samir w'imyaka 20 afise ubwenegihugu bw'u Faransa ko yafatiwe ku kibuga cy'indege I Bruxelles ku munsi w'Imana mu gihe yagiraje muri Maroc.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Abarundi bahungiye mu Rwanda bafite ingorane zikomeye zo kwivuza iyo barwaye. Umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni yagiye kureba uko bameze inyamata mu karere ka Bugesera.
Abarundi bahungiye mu bisagara bakaja gupanga canke bakakindana mu bagenzi bavuga ko batavuzwa. Ishirahamwe HCR ryababwiye ko rivura abana bari munsi y'imyaka 12 n'abatama n'abatamakazi barenze imyaka 60. Abari hagati y'imyaka 12 na 60 ntibavuzwa kandi ubiravye ngo nibo benshi mu mpunzi. Atanazi ndayizeye avuga ko amaze kwivuza rimwe amara yatanze yari umurengera kandi atawo bayakura.
Ni ingorane zikomeye kuko twasanze no kugira uje kwa muganga udafise kirya twita mituweli hari I Burundi. Ne bisaba amahera menshi cyane. Cebira amaze kunshikira ndaja kwa muganga kugira ubonane na muganga honyine basaba amahera angana n'ibihumbi 4,280 y'amanyarwanda arenza hafi ibihumbi 10 by'amarundi. Ivyo rero muri aya mezi 3 yose aheza umuntu adakabakavye igiceri iki ibintu bigoye hageze aho umuntu yashobora no kugwara bikamunanira kuja kwa muganga.
Izo mpunzi z'abarundi zitegerezwa kwivuza 100% kuko ata burenganzira bwa mituweli bashobora kuronka.
Aho gakarataka impunzi ni bimwe navuga yuko bafasha umwana atarenze imyaka 12 n'umutama akazarenze imyaka 60. Ivyo nico vyonyene bifasha. Ubundi bavuga ko bashobora kuvura abagwaye indwara zidakira, le maladie chronique. Ama natwe umuntu bategeza kwiruka akironderera ingene yivuza.
Abo bavuzwa nabo nyene nk'ababa mu bisagara biri kure y'umuji wa Kigali barinda kuja kwivuza I Kigali, ivyo bikabatwara amahera menshi yo kwiyunguruza bigasa nuko wofuma wivuza 100%.
Nabo bandi bavugwa nuko ngahe Nyamata nta vuriro rihari rikorana niyo hase bisabwa rero nk'uwagwaye naho baba muvuza ko arinda gushika I Kigali navyo nurumva bisaba uburyo impunzi zitaba zifise.
Icyo kibazo cyo kutavuzwa gihurizwa ko n'impunzi zo mu bisagara byose. Urongoye impunzi z'abarundi mu karere ka Bugesera umufasoni Nahimana Esperance avuga ko ishirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ryabamenyesheje ko kuba batavuzwa ari uko impunzi z'abarundi zagiye ziyongera bituma ibitigiri by'abari bategekanije gufashwa ziyongera. Izo mpunzi z'abarundi zisaba ubutegetsi bw'u Rwanda kubafasha nabo bakavugwa nk'izindi mpunzi, na cyane cyane ko bobo atavyo kurya canke ibindi vya nkenerwa basaba ishyirahamwe HCR.
Twasaba ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwo turaba bukatwakira nk'impunzi natwe bukatuvuza ko barabona ko atacyo dushoboye bakaduha mituweli nk'abandi. Ego kubera kwivuza ijana ku ijana birabarana ko bidugoye, twasaba ubutegetsi bw'u Rwanda ko bwo tuvuza natwe bakabona ko turi impunzi ata amahera dufise yo kuvuza.
Cyane cyane abantu yatera kamo aba muri HCR. HCR nk'uko isanzwe yakira impunzi ikibuka yuko hariho impunzi ziri mu makambi by'ukuri bo kwitaho ubuzima bwose, bakibuka ko hari n'abandi bagerageje bati ahuko HCR yo turira byose twebwe hariho bikeye twagerageza gufasha kubera ubuzima umuntu yararimo. Mugabo nk'ibyo byo kwivuza ibyo byo gufungura ivyo vyuko nko mu gihe umuntu arenganijwe yoronswa amashingwa manza nk'ivyo HCR yari kwiye kubidushikirako, kuko amahera ntayo dufise ntaho dukura ubwo buzubona ubuntu canke kanagerageza igatanga nk'imitahe mito mito kuri abo bantu bagira bati je nogerageza gukora utuntu tundi kugira tumfashe kuronka ico mfungura nahomba, igatanga nk'utwo dutahe duto duto ukagira intango yo kudugirako.
Abo barundi ariko barashima ivyo leta y'u Rwanda ibafasha kuko muri vyinshi bishoboka baroroherejwe. Abo mu karere ka Bugesera abarundi bariyo bashimye gushinga umunsi w'ikarashishi kugira baze barabonana baremeshanye bahanahane n'ivyumviro. Mwishirahamwe HCR twagerageje kubarondera ariko ntitwashoboye kubaronka kugira batubwire ico bategekanya gukorera izo mpunzi z'abarundi zivuga ko ingingo yo kutavugwa bituma batari bake bashobora kwicwa n'ingwara kandi bagapfira mu mazu kubera kubura uburyo bwo kwivuza, kuko mu gihugu cy'u Rwanda ukwivuza ijana ku ijana birazimbye cyane. Inyamata mu karere ka Bugesera, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda hakurikijwe itegeko rishya ku mitungo bene yo basize, leta izayifata nyuma y'ukwezi kwa gatatu gutaha niba abantu bayicunga muri iki gihe baterekanye ibyemezo bishya bibibahera uburenganzira bitanzwe na noteri cyangwa ambasada kuba atari mu gihugu. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Itegeko rishya rigena imicungire y'imitungo yasizwe na beneyo ryasohotse mu kwezi kwa cumi y'umwaka wa 2015. Iri tegeko rishya rije riha uburenganzira busesuye Minisiteri y'Ubutabera yo gucunga iyi mitungo yasizwe na beneyo. Kugaruza imitungo yagurishijwe n'abatabifitiye ububasha, iyi minisiteri kandi ni nayo izajya imenya amafaranga yose yasizwe na beneyo ari mu mabanki anyuranye, ndetse iyi minisiteri ikaba ari izagena uburyo amafaranga amwe agomba kubikwa ku makonti adakorwaho, andi minisiteri ikagena uburyo yakoreshwa. Iri tegeko risobanura neza uwemerewe gucunga imitungo yasizwe na beneyo. Uyu ni madamu Yankurije Odeta, umuyobozi w'ishami rishinzwe kwegereza ubutabera abaturage muri Minisiteri y'Ubutabera.
Kugira ngo umuntu yemererwe gucunga imitungo y'abantu basizwe na beneyo, agomba kuba abifitiye ububasha bwemewe n'amategeko, ni ukuvuga icyemezo kimuhera ubwo burenganzira cyangwa procuration cy'umwimerere cyasinyiwe imbere ya noteri cyangwa ku bari mu mahanga cyasinyiwe imbere y'abahagarariye u Rwanda. Rigavuga ko ababa badafite ibyo byemezo bagomba kuba babibonye mu gihe cy'amezi atandatu.
Ibi bintu ntibizasitira nk'abantu bavuye mu gihugu wenda ari impunzi, kuko niba uri impunzi ntabwo wajya guhunga ngo ujye gushaka noteri mu Rwanda, ugeze muri ambasade ntabwo wajya kwigaragaza muri ambasade y'igihugu wahunze. Abo bantu bizagenda gute?
Ndumva mu Rwanda hari umutekano usesuye, nta ntambara ihari. Niyo habaye muri 1994 ubungubu muzi ko leta yirirwa ihamagararira abantu bose gutaha, kuko mu Rwanda ari amahoro. Rero nta wakwishesha kujya mu bahagarariye u Rwanda mu bihugu by'amahanga kubera iyo mpamvu.
Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko abantu bose bazaba batarabona ibyangombwa by'umwimerere nyuma y'ukwezi kwa gatatu umwaka utaha, imitungo yabo izajya mu maboko ya leta igacungwa nayo. Ubwo bari mu nama i Kigali, abashinzwe gucunga imitungo yasizwe na beneyo baturutse hirya no hino mu turere bavuze zimwe mu ngorane bahura nazo mu mirimo yabo.
Muri Rubavu hari imitungo hari kesi twagize umutungo witirirwa Ajergeri Juvenari, ariko tugiye kugenzura dusanga uwo mutungo atari uwe.
Natwe muri Nyarugenge ngira ngo byakunze kugaragara twasanze hari inzu ya Kabuga yagurishijwe muri quartier commercial nyuma yo tumaze kubona ibaro ya ministere barakurikiranye dusangara inzu yari yaragurishijwe mbere ariko urebye n'amakuru hari usanga shobora kuba yaragurishijwe mu buryo butari bwo siniyo gusa hari n'indi nayo dufite yitwaga ko ari yarenzaho ariko atariye nayo twaje gukurikirana mu by'ukuri ugasanga ni wisi yayigurishije ariko mu buryo butari bwo.
Hari abanyarwanda benshi bagiye basiga imitungo yabo ngo icungwe nabo bafitanye isano ariko itegeko rishya risobanura neza ko n'umuntu uzaba uri mu isambu ya mwene wabo ariko udafite ibyangombwa bitangwa n'inzego zigenwe n'itegeko noteri cyangwa ambasade iyo mitungo izamburwa abayicungaga ikajya nayo mu maboko ya leta. Itegeko ryasohotse mu kwezi kwa cumi uyu mwaka risobanura imitungo yasizwe na bene yo iyo ari yo.
Mu gihe cyose umuntu yagurishije uwo mutungo atabifitiye ububasha azakurikirana. Tuvuga ko umutungo wandagawe iyo ba nyirawo cyangwa abafiteho uburenganzira bapfuye bakaba nta muntu basize wemewe n'amategeko wo kubazungura cyangwa se iyo nyiri umutungo atakiba mu gihugu kubera impamvu zitandukanye kandi akaba nta muntu yasize wemewe n'amategeko wo kumucungira uwo mutungo. Wemewe n'amategeko ni ukuvuga ufite bwa burenganzira businyirwa imbere ya noteri cyangwa imbere y'uhagarariye u Rwanda mu mahanga kandi uburenganzira bw'umwimerere.
Mu Rwanda hamaze kubarurwa imitungo irenga 650 yasizwe na bene yo ibarurirwa mu gihugu hose. Hagaragaramo amazu, ibibanza, amasambu ndetse n'amashyamba. Habarurwa kandi amafaranga arenga miliyari imwe na miliyoni 770 abitswe na leta nayo banyirayo badahari. Kugeza ubu leta imaze gusubiza imitungo igera kuri 19 iyiha ba nyirayo mu gihe bagaragaje ibyangombwa ko ari yabo koko. Asumuta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi abacuruzi bo mu ntara ya Muyinga ntibarasobanukirwa neza n'uburyo ikigo cya leta gishinzwe imisoro n'amahoro gikora. Ni kuri icyo kibazo ishyirahamwe riharanira iterambere ry'abacuruzi Prodeco mu magambo ahinnye y'Igifaransa ryakoresheje inama ejo kuwa kane kugira ngo rero babyigeho. Imuyinga Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Abadandaza bo mu ntara ya Muyinga barondeye ubwa mbere gusigurirwa ingene ikigo cya leta Uberic toraza amakori giharura amakori canduza.
Je naragiye kudondagurije nakoze umwaka uheze barasaga koko nako ntungutse. Ariko rero uwarimo arambwira ico gikorwa ageze kuri historique bancaire acambwira ngo bomuta ngo nawe utungutse ngo turaze historique bancaire ngo arafise dufaranga. Ona kumba bazenga na mafaranga ari ikori ko nkumbura ari umugenzi yatukubikije ukadushira hajya ukabutaho ukabutungutse na mafaranga ari ikori nimba mafaranga ari ikori muratubwira dutangure gushira mu ihembe ga biragoye.
Naho Imana Privato ajejwe ibyo kumenyesha makuru mu kigo OBR ati OBR irihisha kunyungu.
Leta irihisha makori kunyungu mu byo kunyungu ufata iyo chiffre d'affaires fatwa gize ibumba 56 siko waranguje ibumba 56 hariho ibumba 100 z'inyungu muri byo ibumba 100 z'inyungu cyo bifashere ibyo ko wakoresheje twose muri ibumba 100 z'inyungu wungutse tukadukura cha turonka ico beta base imposable ni yo mahera leta ifatira kugira ishobore kugucikora.
Abadandaza bati nyabuna n'amabanki ntatworohereza.
Ikindi mbona ko tutarasobanukirwa neza ni ikintu kijyanye n'amabanki kuko njye narigeze gutora ideni ahantu mugabo harageze igenda yumvira ati none ibi bintu nzobigumanwa gushika ryari cyo imyaka itatu sinzoyirindira ni gute badashobora kunyorohereza ku mutahe ku mahera amaze kubaha tugahagarika hama nkabaha amafaranga y'abasigaye nimba ari deni nshaka ko usubira gutora nkatora ryinshi mugabire nabanje kujyanira hanyuma umukuru wa banki akakubwira ngo ibyo ntibishoboka ngo nimba ushaka kuyaduha zanana n'inyungu yawe yose yo mu iyo myaka itatu hanyuma duheze turi gukureko icyo aca numva ko ari nk'ubuzima nk'ubundi.
Uwaserukiye OBR asaba abacuruza kwitondera inyandiko z'amasezerano ziherekeza amadeni basaba mu mabanki
mbere yuko mutora ajya amahera muze mubanze mwitonde
murabe ijya convention kuko hari gihe ibinyegeje mutuntu wowe ukagenda ugatora amafaranga utabanje kuraba ngo burabe ingingo ku yindi ngingo ku yindi ugasanga barakunyegeje akantu igihe ushatse kuriha imbere hacaka kukandamiza ngo iyo umuntu yatwamuhaye deni agashaka kuturiha imbere y'igihe ko aturiha amahera yose capital plus interest akugasanga kari muri convention.
Martes ndaruhuka aserukira ishyirahamwe Prodeco iharanira iterambere ry'abadandaza ati tugiye kugondoza amabanki mpaka yemeye kuganira n'abadandaza
duhaguruke twicarane n'amabanki batwishure sibyo none dutegerezwa mu gifaransa bavuga ngo kino defa passe droit mérite de le perdre utagwani agateka kawe nawe tokagwanira wundi dutegereza kuvuga ati banke mu manama yose turahagurutse nizize ukobere yake sibyo none aha turavugana n'amabanki mu rwego rw'irishyira hamwe dutegerezwa.
Ikindi abadandaza batatahukirwa ni ingene barihishwa amakori na Obel cyo kimwe n'amakomine ku bidandazwa bimwe.
Jewe ndatangiye ikori muri Obel kuba bamparuye ariko komine nayigaciza gutoza irindi sindazigukirwa ko nshobora gutangira ikori muri Obel nkaca nongera nkatangira ikori muri komine sinzi rero nde kurigwa hehe kuri tanga cyangwa impagarara hehe kuri tanga.
Nahimana Privato ku izina rya OBR ati amategeko aratomoye
ingingo ya 79 yo muri igatego rigenga amakomine iratomora neza ko amakori ibintu leta amaze guca kwa makori komine heza ko guca kwa makori.
Abadandaza bo mu ntara ya Muyinga bashikirije nibindi bibazo i Muyinga. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi ariko mu ntara ya Bururi, abahinzi b'icyayi ntibishimiye imikorere y'ikigo cya leta gishinzwe kugurisha icyayi OTB mu magambo ahinnye. Umunyamakuru wacu Fidelite Yishatse araduha ibindi bisobanuro.
Abarimyi b'icyayi bahora bashora amababi y'icyayi ku mahinguriro ya OTB ishyirahamwe ry'igihugu rihinguye kongera akadandaza icyayi. Iryo naryo ryahora rica ribihembera mu kubaha amafaranga y'agahembo kabo mu ntoke. Ariko rero ubu siko bikimeze, abo barimyi basigaye bahembwa n'ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana ariryo Miteka. Aha rero mukamenya yuko OTB icishisha amafaranga muri iryo shyirahamwe akaba ariryo icari isimbura mu kubahemba. Abarimyi bose b'icyayi ntibakiranye ugweze iryo hinduka. Abo twasanze ku ihinguriro ry'icyayi riri itora muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi agashavukaraniga bati iryo hinduka ntibarigishijwe inama.
None hageze guhemba tugeze ku mezi batubwiye ko dukata amafaranga 500 ku muntu. Icyo kibazo cya tuzazani ntidushobora kuyatora kuko ntituzi yaje.
Tubona ko mingu ni ikintu adufashe ku nguvu kuko kubageze ihemba gaca bakata ku nguvu niyo Miteka tutaranayibona tutaranayumva no kuyumva.
Amakuru dukura mu ishyirahamwe ry'abarimyi b'icyayi Senate amenyesha ko umurimyi wese ahemberwa muri Miteka ategerezwa gutanga hagati y'ijana n'amajana atanu bivanye n'umwimbo afise. Iyo ngingo yamaze kujya mu ngiro na ubu abarimyi ko baronswa gahembo. Ariko rero bamwe mu barimyi kubera ko babona yuko bariko barahohoterwa hariho bahisemwo kudatura ya mafaranga bariko barahembwa na Miteka. Abo nabo nkaho tumaze kumenya ni nkabo ku musozi Dongeruzi hamwe n'abandi bahantu hitwa ku Musenyi. Abarimyi twaganiriye nta kindi basaba atari uko ibyo byo guhembwa na Miteka ibyo banza guhagarara hanyuma bagasigurirwa neza akaba ariho bahitamwo icyo bashaka.
Icyo tubaje nuko bibabije bitutavuganye buyo bazana bakatugurisha inama ku neza yacu tukavyemera canke tukabihakana
hanyuma baza kubasigurira naho byo cyabigenda gute
bavyemera canke tukavyanga. Ntidushobora kumenya ko tuzovyemera kandi natwe dufise ubwenge dusanze ari byo tuzovyemera dusanze atari byo tudagira mu nyungu tuvyanga.
Mu ishyirahamwe OTB rigeje guhingura no kudandaza icyayi rwego rw'igihugu baravyikurako. Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe avuga yuko wo muri otebe bashize mu ngiro ivyo basabye n'abaserukira abarimyi bicayi
abaserukira barimyi bose bo mu Burundi bahurikiye muri rishira hamwe ryabo senate bari bamanutse bakora inama na mite otebe ntiyarimo rino shira hamwe ricari twandikirike rivuga yuko ridusavye ko guhera ubu amafaranga yabo yoja muri miteke none abarimyi baserukiwe n'abaserukira bo nyine bitoreye bakatwandikira bavuga yuko bo nyine bisabiye kuja guhemberwa muri miteke twetwogira gute
twarondeye Manira Kiza Paul umukuru w'ishira hamwe y'abarimyi bicayi senate aremera ko abarimyi batasiguriwe bikwiye ineza y'uguhemberwa mu ishira hamwe y'ukuziganya no kuguranana kugira ngo yongorane have abarimyi banyugwe yavuze ko bagiye kubandanya basigurira yongera avuga ko utazonyugwa niyo ngingo afise uburenganzira bwo gushora umwimbo wiwe ahandi yifuza ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya gatoya turaba dushoje iyi minota 30 y'amakuru, ariko mureke Aloyse Bigirimana atwibutse muri make ingingo nkuru zayo hirya no hino yatubwiye mukanya.
Mu Rwanda, umuryango w'ubumwe bwa Burayi umenyesha ko uhangayikishijwe n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro muri ico gihugu cy'u Rwanda. Mu itangazo uwo muryango wasohoye ijo kuwa kane umenyesha ko guhindura ibwirizwa shingiro ari igikorwa gikwiye gukorwa ku nyungu y'abanyagihugu bose muri rusange. Ati ariko guhindura ingingo ku nyungu z'umuntu umwe bitesha agaciro amabwirizwa y'igihugu kuko bihungabanya ibijyanye no gutwara gushingiye kuri demokarasi nk'uko biri mu ngingo ya 23 y'amasezerano agenga Afrika mu bya demokarasi by'amatora n'intwaro ibereye. Ishyirahamwe rya Burayi yarimesha ko rizobandanya gushikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini kandi rizobandanya kugiranira ibiganiro n'abategetsi b'u Rwanda. Hano muri Amerika, ibihumbi 12 n'amasasu nivyo vyafashwe n'igipolisi mu nzu y'umugabo n'umugore wiwe baheruka kwicwa n'igipolisi inyuma yaho biciye abantu 14 muri leta ya California iri ngaha muri leta z'umwe za Amerika. Igipolisi kimesha ko Siede Rizwan Farouk n'umugore wiwe Tashfene biciwe hafi y'ikigo gifasha abamugaye mu gisagara cha Bernardino ariho biciye abantu 14 bakomeretsa 21 ku munsi wa gatatu. Muri Somalia naho umumenyesha makuru w'ikinyamakuru cha leta ya Somalia ejo yarishwe n'ikibombe chatezwe mu modoka yarimwo imugadisho ku murwa mukuru wa Somalia Hindia Haji Muhammad niryo zina ryiwe yari umufakazi. Umugabo wiwe nawe nyene yishwe yiciwe imugadisho mu mwaka wa 2012 nawe nyene yari umumenyesha makuru. Hindia yakorera ikinyamakuru cha radio na televiziyo cha leta ya Somalia. Amakuru atangwa n'undi umumenyesha makuru atashimye kwivuga izina kubw'imvo z'umutekano amesha ko Hindia yaravuye kuri kaminuza igihe cyo kibombe caturikira mu modoka yiwe akaba yasandavye ari mu bitaro. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon asaba abitavye inama iri kibera i Paris kubidukikije gufundika amasezerano mpuzamakungu kugira hagabanuke ubushuhe buhanze isi. Ban Ki-moon yabibwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane mu gihe yari asubiye i Paris kubandanya ibikorwa vy'iyo nama bitegekanijwe ko mu ndwi iza ariho hazosohoka icegeranyo c'ivyo bazoba bumvikanye. Atangaza ko isi yamaze imyaka myinshi ata amategeko mpuzamakungu akingira ibitukikije ifise. Ati ntibakwiye gutakaza rero umwanya, igikenewe nuko habaho amasezerano azotuma ibidukikije bikingirwa gutyo isi gatera imbere ikabamwe amahoro n'umutekano. Mu Bubiligi naho ejo kuwa kane haraciriwe imanza abantu babiri bakekwa kuba muri bwa bwicanyi buheruka kuba i Paris mu kwezi guheze.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mureke mbe mbike abantu ariko mbifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Andi makuru ni mukanya Samoya. Imana ibaho umugisha. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Unaho nkuko muvyumvise ni cyagiye cyo kwashikiriza kiganiro giha ijambo abanywanyi radio ijwi d'America muri sanga mu kiganiro cyo munsi turavuga hanini ku bwicanyi bwandanya mu Burundi busigaye bwafashe n'intumbero nshasha yo gusanga abantu mu kabare akaba ariho bagandagurirwa ubwicanyi mu Burundi buramaze kuba ndanse mu cegeranyo catangajwe n'abajejwe umutekano mu Burundi abantu barenga 150 baramaze kwicwa kuvaho hatanguriye uruhagarara rwa politike rwavuye ku kwiyamiriza kiringo cha gatatu cha president Pierre Nkurunziza y'ipolisi cy'u Burundi kivuga ko abapolisi 32 bamaze kwicwa mu gihe abarenga 200 bamaze gukomereka ibigwanisho hamwe n'inkuhu zimaze gufatwa ngo zishika 614 yamara muri izi ndwi ziheze bwicanye gusa n'ubwafashe iyindi ntumbero aho usanga usigaye ukorwa ku bantu bari mu bunywero bariko barivuna umusase n'inyota ubwicanyi nk'ubwo buramaze kubera mu bunywero butandukanye mu makariti atandukanye ubwicanyi nk'ubwo bwarabereye mu bubari bwo mu bwiza mu ngagara hamwe n'ahandi twobibutsa itero cabereye mu kabare ku muri zone Kanyosha cahitanye ubuzima bw'abantu indwi igitero cabereye muri komine Muha ku kabare kumutambukanye wicegera c'umukuru w'inama nkenguza amateka ejo ku munsi ho gatatu naho harabaye igitero muri komine Mutimbuzi muri zone Gatumba cahitanye ubuzima bw'abantu babiri bari mu bunywero unywero buterwa kandi ntibukiri unywero bo mu makartier a Bujumbura gusa canke mu micungara ya Bujumbura no mu ntara zo mu gihugu hagati ibitero nk'ivyo bisigaye bihabera aha twovuga igitero ca grenade cakozwe irwibaga ku murwa mukuru wa komine Mugongomanga ku munsi wa kabiri mbega ibyo bitero bikorwa ku unywero bitegurwa nabande bifise intumbero ihe abamaze gufatwa babisigura gute mbega hari ikintu abajejwe umutekano bariko barakora kugira ngo bakingire abarundi cane cane abakunda guteramira mu nywero uyu munsi twatumiye abashinga ntahe barimwo Leonce Ngendakumana mu kuru umugambwe Sawanya Frodebu kaba kandi ari turi kumwe ngaha mwiriwe neza Leonce Yego turi kumwe kandi na Mushantahe Pierre Nkurikiye akaba umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi mwiriwe neza Mushantahe Pierre Nkurikiye
ndabaramukije amahoro ndaramukije kandi n'abari kubatwumviriza bose
murakomeye neza twatumiye kandi Mushantahe Jean Baptiste baribonekeza akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'igihurijejwe kwikirana ivyo yake agateka kazi na muntu mu kanya nibaza ko tumubona ariko ntaraboneka cyane gose ariko tutarinze kubatesha kanya twashaka dutangura kuri mwebwe mushiga ntahe Pierre Nkurikiye nashaka mutubwire mbega ubwicanyi bwafashe intumbero aho abantu bagandagurirwa mu kabari aho mu gipolisi mu buha insiguro nke mushiga ntahe Pierre Nkurikiye
yatubwita ko ari ubukozi bw'ikibi sibwo bukozi bw'ikibi bwo nyene bukogwa ngaha muri kino gihugu cyangwa no mu bindi bihugu ubwo n'ubukozi bw'ikibi kuko urumva umuntu agenda mu kabare mu bunywera abantu bari baruhuke hanyuma agateraho grenade akarasayo urumva ko aba ari inkozi y'ikibi abajeje umutekano rero barahanganye n'izo nkozi z'ikibi nk'uko bahanganye n'izindi zose kandi bazozitsinda ni ngombwa kuko abajeje umutekano bo muri kino gihugu bahanganye n'ubundi bukozi bw'ikibi bere bunasumba n'ubwo bwinshi kandi barabutujije n'ubwo rero nta kibuza ko uzotuzwa kuko nuko nubwo muri ko murabivuga gutyo si ukuvuga ko ari ubukozi bw'ikibi bukwiye hose kubwira yuko nko mu mezi abiri aheze habatewe ubu bari bushwe hasi nko kurindwi twongeye ko n'ubyabaye ejo hahise aho hariya mu Gatumba naho nyine hatewe grenade n'umuntu tugasha twongera ko na grenade yari yatewe imbere umunsi umwe imbere yaho hariya muri hafi yo muri komine ya Mugongo Manga
muri
rero
muri ubwishanyi bwose mushiya na IPL Kavera
nibyo hariho aho buba ariko hariya handi henshi butaba nokuvuga ko aho henshi butaba abajeje umutekano ingingo baba bafashe kugira ngo bakinire abantu n'ibyabo bazakoze koko bigatuma abantu n'ibyo bintu bikingirwa ariko hari n'igihe rero bishika ingingo byafashwe n'abajeje umutekano bigitume abantu n'ibyabo bikingirwa ariho haho dawumva ibyo bintu byabaye ariko abantu borema abari mu mutekano bari kukizi kandi
mu matohoza amaze gukora mu Shena na Pierre Nkurikiye mu matohoza amaze gukora ivyo bitero bifise umugambo yuhe abantu amaze kubaza nkabo bafashwe bavuga iki
amatohoza ariko arakogwa kandi amatohoza yakozwe icegeranyo kigaheza kigarungikirwa ubutungane ariko ivyo ntibishobora gufatirwa hamwe murazi cyaha kibari icaha kimwe abakiro abaca abagirizwa ico caha baraheza bakaronderwa kuri ico caha nyene nawo fatanya ngo iki cyangwa kiriya ngo ni ibintu biriko biba ari umugambi ngo ufise intumberi ni cyangwa abafashwe mu matohoza nibo baheza bakabwira nyamirama biziko byatohoza bati ibi bintu se twabigize kumbo iyi cyangwa iriya
umushya nahe namwe Leonce ngenda kumana nashaka mutubwire mutubwire mu majambo make cyane gose mbega ubwo bwicanyi bwafashe iyo ntumbero gusanga abantu mukabare mwebwe mubona gute
cyambere muvuga no kubanza guhuza no kwifatanya n'iyo miryango ya nyamira iri kurabura abantu yewe kugakera n'umugambi sendebe ukiri ku rugamba rw'abana igihe batera ukuntu duga ikira dugenda cyangwa manira zanjye mbega n'ubu ugiye gutera grenade mu kabare ukarasa mu kabare ugatera ku modoka iri kiragenda ugarasa mu isoko ukarasa mu ishengero umenya urasende umenya kapande umenya kizivande ibyo niba tuzanye nibaza kuva na kera kugeza n'ubu byibaza icya kabiri rero nibaza ibyo bintu bidakuki akubwiye yuko amatohoza ariko araba muri ayo matohoza buba bamaze kumenya icyo bigamije muri ayo matohoza buba bamaze kuba kumenya ikibazo mwabagije na mwebwe muti buba ari bande bashaka iki bifuza iki kuko bumva baramaze gufata nk'uko ari kwari kugira abantu batari bake bashyize ubutungane urugero rwiza rero ubutungane bumenye ababikora n'icyo buvako bikaguma ari kinyegezwa bikaguma ari ikintu kidashobora kumenyekana ngirije habona ngo abantu babimenye amenye n'igihe bizohera bikava mu nzira abantu babanye bisomwe n'uko ukuri ibyo twebwe nta kindi mara kuvuga atari kubyiyamiriza ugasaba bavuga ko bamaze kubitohoza ko ushyikiriza abona akavuga ati ibyo twamaze gutohoza twasanze biterwa n'izi mpamvu ubwene turi ko twibaza bizohera ko biterwa na bana twiyumvira kuri hejuru ngiye kutubwira gusa ngo barasonje cyane ku byari kubera ariko barajyana bariko bararasa ubwo tukabona abaguma baratwara abanyagihugu abaguma atwara abanyagihugu abaguma atwara abanyagihugu ibyo ntibishobora kuduhumuriza
Moshana Pierre Nkurikiye hoba hari sango hoba mufise ikiringo igihe muzoshikiriza ivyo bavyavuye muri aya matohoza
mu bisanzwe ngira ngo umuntu ahabwo yo kwibutsa kungene ivyo amatohoza y'igipolisi bigenda mu bisanzwe iyo habaye icaha hariho inyamirama bizijeje gutohoza ziheza zigakora amatohoza no kuvuga ziraheza zikarondera kumenya ico cyakungene kiba cyakozwe hanyuma zikarondera n'abagikoze hanyuma zikabafata hanyuma zikabakorera dose zikayirungika mu butungane no kuvuga rero ibyo ibibagijwe abo baba bakoze ico cyaha ziraheza bikandikwa mu byegeranyo birungikije ubutungane urumva ntibiheza ngo bice biza kuvugirwa ku maradiyo ngo uyafishuye ukungu cyangwa ngo uyafishuye nuko Leonce nkumbure yafatiye kuri ivyo iyo menya yuko igipolisi ntigikora ibijyanye n'ubwo bwitsi n'ubwo bukozi bw'ibigo magre bwo gutera mu bubare bw'ubonye ntigikora amatohoza ku byaha byose bishobora kuba rero sinibaza yuko umuntu yo havaza aramubwira ku cyaha cyose cyabaye iki cyangwa kiri ati aba banyishuye ibi byagenze uku ariko inzego zibijejwe bisanzwe birungikirwa zirabimenya kandi no kumenyesha nimba mwarakurikiranye icegeranyo cy'umushikiranganji yashikirije umushikiranganji w'umutekano avuga ibyaranguwe muri uyu mwaka uri kurarangira mwarumvise amadosiye inkozi z'ikibi zafashwe amadosiye yakozwe harimo na bamwe muri abo batera amagrenade bafashwe hamwe barashikiza ubutungane rero urumva abajeje umutekano bari kukibi kandi umutekano barawucungereye ngira ngo Leonce ntaza guhava mpinyuza kuko nibaza ko ashobora kuba abivujumbo kandi nta uramo ntangorane z'umutekano barahura nazo bisigura rero yuko abajeje umutekano bari ku kazi kabo kandi muri rusange bawucungereye ariko nikibuza yuko ubukozi bw'ikibi bivuba kuko inkozi z'ikibi nazo nyine ziba zicaye hari aho zica mu gyahumye abajeje umutekano ariko ubu ndiko ndakubwira ntawo uvuga yuko umutekano atawuhari mu gihugu muri rusange urahari ariko karaza karacamwo ubukozi bw'ikibuka ntihagire umuntu ava yumvira ngo Burundi ni paradizo no mu bindi bihugu hari n'ibindi bihugu mushaka kwibaza yuko bitekanye kurushanga hamwe ugasanga ubwicanyi ubukozi bw'ikibubayo uravye ibiharuro ubwiye kuri internet ugasanga birateye ubwoba
yego me tubibutse nshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza radio ijwi ry'America risamyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda ariko ratwumviriza ikana bashaka gushikiriza ivyumviro tubibutse ya nimero ya WhatsApp mushobora guhamagara iyo nimero mushobora guhamagara ko cyane mukatwandikira ko ni ikurikira 001 202 4 4 1 9 9 3 ndasubiramwo ubusa 1 2 ubusa 2 4 4 1 9 9 3 umura kakanya naho tafise umunywanyi wa radio ijwi rya America ashobora kuba afise intererano cyanke ikibazo umushya ntahe Didier muri weneza Didier
turabumva
muri weneza murafise ikibazo murafise icyumviro yego duga ku ijambo
yego biragaragara yuko umutekano dufise mubi umeze nayo mu Burundi bwacu tugiye gukora ibitero byinshi bikunda kuhabera biragaragara neza cyane ko tubona yuko dubabe kiri kugwana n'abatavuga rumwe na leta ariko icyo twosaba nuko mu gihugu cyacu babiganiro abantu bakajya hamwe bakumvikana babegwa n'ibazo bya politike kugira ngo tubone umutekano ukwiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo tuze turumva bavugwa hirya no hino bavuga ko bipfa hatogwa ibiziga ibyo bihagaye icyo dusaba murakoze
murakoze mushyanahe Pierre nkurikiye ibyo bitero byawe bikugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko Didier abivuze
izo didye avuze nibaza ko ariwe yashaka kubitangira ibyemezo ariko twebwe mu gipolisi ndushaka kuvuga ngo ibikorwa naba mu gihe amatohoza atarahera amatohoza arakogwa kucaye cyacyo cyose kiba gikozwe hanyuma niyo aheza kerekana ati iki cyakozwe n'uyu kandi umuntu ntigera arabwa none kubera umugwi wa politiki cyankuriye abava mu kuko turazi ko atamugwi wa politiki ubaho kugira ngo ukore ibyaha umuntu rero aheza agafatwa yakoze icyaha arafatwa ku gatwe kiwe hanyuma akabazwa ku gatwe kiwe hanyuma agashyikiriza ubutungane akazokwishyura ku gatwe kiwe
mushana Leonce ngenda kumana hari ikintu mbona cyo korwa cyanke mubanje kwishyura icyo kibazo nacyo cabajirwe na Didier muribaza muravye amakuru atangazwa ubare bwatewe muribaza ko ivyo bitero vya bikorwa n'abatavuga rumwe n'ubutetsi
kandi nagomba kuranga ko kugaruka ko n'iki urushyira ntahe umuvugizi w'igipolisi avuga ko amatohoza ariko arakogwa kandi yabandanya anavuze n'icegeranyo cyashikirijwe n'umushikiranganji yavuze umutekano kimwe naracumbirije n'icyo kiribwo biganishe n'imvise yavuze bimaze gufatwa muri iki gihugu n'imvise bimaze gufatwa hari bitarafatwa rero murabyumvirije bumvirije n'ubwo navuze ariko baritegura hari bitarafatwa ukana ko ibyo bigwanirice bishobora kuza mu gihugu bikabaho bikinjira bikajya mu banyagihugu ariyo ariko biganda bimara inganda hanyuma akavuga ati amatohoza tuzoyabandanya uko nyine gusa nyine no kuregarega ku buzima bw'igihugu n'abanyagihugu yandabaje kandi kugira ngo uyemeze bacabikora byihuta kugira n'abarundi babimenye niyo bashobora gufasha abarundi bamenye ibyari igice bizakora niho bafata niyo nzira yoboneka iyo nzira niyo nyine ariko aravuga ko avuga ati twebwe abakozi n'abasirikare twarafashe ibirwanisho tuzorwana iyo nzira siyo iyo nzira siyo twarayibujije n'ababakurira batangiye kuyifata apetero ubu yarayigiyemo kandi ubu niba yajyanye muri sendi bedede arabizi kwiyongera twayanze ari inzira mbi cyane ko ngo njyane atakimaze batubwire rero ngo hari ibyo ariko yategura by'ingwano ngo bajye gurwana bajye gurwana gute n'abantu
akora kutubwira umugambi ushobora kunyagarika vuba nawo nta handi wose banyagikoka nibyo bwabakamenya ati ababitera nara ibyo bavuga nibi twarabaje ibyo bipfuza nibi wakabakaje kubivuga ariko leta yego n'umutekano wa leta ntibaguha uwo muvugizi ubaziwa leta ntibitemerera ko yari kwirinda kugira bagende bashikirize harimo hari icyo kitira amashinga amateka avuga kinyaga hari icyo kitira amashinga y'amateka kamusaba bagashaka kwitohoza mu maguru masha kuko nibyo nuko abanyagihugu n'igihugu biriko burahasigara ariko bizahabona bitegerezwa kujya ahabona ntibishobora kuvuga ari bigeze avuga ngo umuntu uri yafashe ngo mutwe kiwe ejo bundi bari kuyungiriza umuvugizi kuri radiyo nyine kwanza ni ejo umuvugizi w'ubushikirangazi bw'izahabu mu gihugu asigura ingene bapfutse amashyirahamwe za fokode za posike za parisene abantu baba bagira ati n'umuntu iyo yafashe yakoze ikosa cyo gato kiwe ngo oya bapfutse ayo mashyirahamwe iyi nabyo nyine iyi mvugo bakoze kunyagarika cyangwa guhagarara bavuge bati ibi byagenze bana nagomba rero nkumurize yabagize kibazo twebwe abatavuga na leta zidushobora guca muri iyo nzira y'ubwicanyi nicyo gituma tuvuga tuti ibiganiro hagati ya SENARED ihagarariye amasezerano y'Arusha n'ibyo bashingire ishaka kugira gucubakwa yicunze amategeko ibyo by'ingano birikire kuvugwa ibyo abantu bacana bo birikire kuvugwa ibyo abantu bangazwa kuri guhusa birikire kuvugwa kwicira abantu mubare birikire kubaho
ikibazo ibiganiro amatwi adusumira biriko birategurwa n'abahuza bo mu ntara n'ibintu twize ko bizoteba bigatangura vuba ariko turafite undi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika imbere yuko Moshe na Hele wose bishura kibazo cawe cerekeye kwihutisha ayo matohoza eka n'umugambi urashe wo kurangiza ubwo bwicanyi wera mu kabari.
Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi. Eka n'inyifato ibereye mu matora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Turafite muri banyu radio ijwi rya America Samuel muri Beneza.
Niriwe.
Murafite ikibazo icyumviro?
Yego ndafite icyumviro ndaramukije abatumisi.
Eh barakumva.
Cyo nkuko nari nashoboye kubyandika. Burundi umutekano ngaha mu gihugu umutekano ni wa leta. Buri gihugu cyacu cyose umutekano ni wa leta. Rero ivyo mbona kuntu biko biragenda mu gihugu ndetse mu bubare gusa umutekano uhungabana abantu bagapfa no mu makarite umutekano si kirenga. Rero abapolisi na ba leta n'ugwego rwa leta sinzi uko muvuga izaza kwishura n'ijoro keri tumvya inkoho ziravuga hari naho ingira buhakwa guca ziriko kandi vyononekara birononekara ariko kangungura mu gatondo tukazinduka twugarijwe kubaze gushyiga ibyo byaraye biravuga aho gutora ibyo byaraye ibyo baje kurondera niba bitore mbuga gusa twebwe abanyagihugu cyane twebwe abaje n'ubu nitwe mbona tugeramiye tugahasiga ubuzima tugafatwa tukagirirwa amaremere ntanya tukaja guhera mu busha umuti ngo data wanje ngo amatohoza ngo agiye gutangwa kwa baba bafashwe ariko naba bafashwe ntacyo bafatanywe kandi no mukubafata nta cemezo na kimwe tubona twe gituma babajana. Rero ngaho nagomba uwo muvugizi aze kunyishura ayo matawoza bakora yageze n'icyo baba bitwaje kugira bafate umuntu kuko mu nyuma ivyo twumva hari abare kugwa batanze amafaranga n'abandi rero bashobora kubura ayo mafaranga hama akaguma habonezwa igufa mu busho butandukanye wabapfungiwemo. Rero kuri leo sinawe nagomba ndamwibariza akabazo ko leta ibagiriza ngo umutekano muke uri mu gihugu uri kugatwe kawa ngo nibo ngo batuma ngo abantu bapfa ngo mu gihugu ngo bafiswe ngo basi amaede ngo y'amashyirahamwe yo hanze ngo ibihugu byo hanze w'amafaranga ngo abe inkoho ngo gucyo kugira ngo umutekano gubandanye ihungabanya mu gihugu nigiki yo tubia yo kwisigura kw'ibyo birego bya leta ya nkuru nziza kandi nacyo kuvyerekeye mbadare yose nyene kuvyerekeye ibyo biganiro bizoba ko leta ivuga ngo ngo senarede ngo ntibayizi bitwe ngo nabantu ngo barondirwa ngo n'ubutungane bw'u Burundi mbega ni abankira gose ko baganira igice bategekanya gukora
kuri ico kibazo cawe umushiya na Samuel cyanyuma nibaza ko hariho inkuru yoba yatangajwe no mu tegetsi arongoye urya murwi ujejwe ibiganiro mu gihugu avuga ko nawo muri senarede batumiye muri ivyo biganiro atanumwe azokumirwa ariko twanashaka imbere guha ijambo umushiya na Pierre Nkurikiye kugira ngo yishure cha kibazo cerekeye umugambi urashe ukurangiza ico kibazo hamwe n'amatohoza ukwihuta nico kibazo nico nibibazo byajijwe na Samuela nashaka ikazo mushiga nahe Jean Baptiste bari bonekeza aheje gushika mukanya akaba ari umuyobozi wishira hamwe yihugurijejwe agateka kazi na muntu umwiriwe neza Jean Baptiste
ndabahaye mwiriwe nongera menyesha batumviza yuko tutarishira hamwe ari umurwi w'igihugu wigenga ushaka gateka kazi na muntu CNDH ndabaramukije rero ndamutse batumviza bose utabarire ngira ngo amatelefone yari yagoranye ntizashobose konze mu kiganiro k'igitangura
murakoze kuba mwashoboye kuboneka hanyuma turiko tuvuga cyane kuvyerekeye ubwicanyi bwabaye ndanse mu Burundi ubu naho bwafashe intumbero nshasha gusanga abantu mu kabare akaba ariho bagandagurirwa nashaka rero ubutwanze duhe ijambo mushya ntaye Pierre Nkurikiye tubwire gize cavuze ku bibazo byabajijwe cyane na Leonce avuga ko hari uburyo bwo kwihutisha iyo tohozwa kugira ngo abarundi baruhuke ubwicanyi uhagarariye hari umugambi leta ifise urashe wo kurangiza ubwo bwicanyi bwera mu kabare muri kigi majambo ko turi batatu nasaba ko mwumpakane gato cyane rwose nk'amasegonda 40 ku kibazo
ego nibaza yuko Leonce sinzi ko akurikirana ukungene inzego zijejwe guhangana n'ubwo bugizi bwa nabi na cyane cyane igipolisi ndiko ndavugira gikora igipolisi kiri ku kizi kandi abantu benshi bakora ubwo bukozi bw'ikibi barafatwa n'ibikoresho babukoresha birafatwa n'ibirwanditse twamatwi ko turabyerekana iminsi yose uwoshaka kuvuga ko ibyo bintu bitabana uwoba sinzi icyo yabashatse kuvuga ngo yaba ariko aravuga muri wa rurimi rw'abanyapolitike n'abantumva cyane mugacyo namumenyesha nuko nahaca arabona yuko abarira umutekano baba ariho bari hanyuma rero ibyo hariho ibicamwo babaye inkozi z'ikibi zigaca mu ryahumye abarira umutekano zigakora ibibi mugabo amenye yuko muri rusangi umutekano uhari kandi ubucungire n'abarira umutekano Jenny baza yuko aratembera ibikorwa byose arabona ko ibikorwa mu gihugu birakorwa amashuri aruguruye amasoko ararema abantu baraja ku mirimo yabo ya misi yose noca mbere njaniranya n'uwo wundi yavuze ko ngo hariho uruhigi ku bantu yise nibaza yuko nta ruhigi ruhari ku bajene kuko abo bajene ariko aravuga yavuze ko hariho uruhigi ku bajene mu bisanzwe ntidutegera neza icyo abashatse kuvuga twebwe iyo tugiye ku mirimo aho ngaho Bujumbura nawe uhaje urabona yuko abantu usanga bari mu ibarabara n'urwaruka ngira ngo rurarenga ibice 50% kandi nta muntu umwe aba ariko ararurondera rwiruka inyuma ahubwo abajejwe umutekano baba ariko bararucungera kugira ngo ruje ku bihoho bya misi yose abo rero ariko aravuga niba ariko ashatse kuvuga bakeyi cyane bari ku rushi bashobora kuba bagirizwa ibyaha abantu bagirizwa ibyaha baba urwaruka baba batarugwaruka abo bantu ni ngombwa bararondegwa hanyuma bageza bagashyikirizwa ubutungane mu gihe haba hariho ibyo bagirizwa bijyanye n'ibyaha kandi ibyo niko byamye n'ubu niko bigenda n'ejo niko bizopfa bigenda kandi ibyo si mu Burundi gusa ni mu bihugu byose abajeje umutekano bama bariko bararondera bariko barahangana n'abawuhungabanya rero ikindi cyo norangiriza ko ngira ngo ni cyuko bavuze ngo abantu ngo ubwicanyi bwabaye ndanse ngo ubwo bwahinduye intumbero Jenny baza yuko iyo rimvugo y'indenza rugero abo bose ushobora kuba muri ko muravugana cyangwa namwe bimurafite abantu ngahe Bujumbura baratembera barabibona
ntabwicanye bwo gama buriko buraba buri mwanya buri mwanya buri mwanya nivyo iyo hapfuye umuntu cyangwa agakomereka umuntu birababaza biratubabaza na cyane cyane twatujeje umutekano n'iko bibabaza ubwa mbere n'ico gituma duca dukora ibishoboka byose kugira ngo ivyo bintu bituzwe
reka duhene jambo
Ndikadwe ni jambo. Nivyo buko bikibigura aba mugabo ntawo cavuga ngo amazi yarenze inkombe ngo je ndibuka nta mezi mesha hati hari gihe abantu batashobora no kujamwa mu barabara ngo batembere hari gihe umuntu afite umuduga atashobora kuja mu barabara ariko no munsi araje arashira umuduga mu barabara aratembera agenda ku kazi hama kagaruka uno munsi ngaha tegwagere nade cyangwa haja gategwa yindi mukabare ugacuvuga ngo ngo bwicirwa abaye ngo kozi kwirwa abaye ndase ngo ahubwo ubwongo bwahinduye intumbero
Mushikanae Patrick atumviriza atwihanganiye gatoyi mu kanya turamuha ijambo ariko nashaka mpe ijambo Mushikanae Leon se nawe agira ico avuze ku kibazo cyabajijwe na Samuel avuga ko baronka mu batavuga rumwe na leta baronka imfashanyo zo hanze n'ibigwanisho eka n'amafaranga mu kanya gatoyi Mushikanae Leon se mwishure Samuel ikibazo yabajije ikibazo cha kabiri twamaze kucishura cerekeye ibiganiro
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Because I just moved my hand.
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Kaduhe n'ijambo umunywanyi wa Radio Ijwi rya Amerika, Patrick, mwiriwe neza?
Mwiriwe, mwiriwe.
Murafite ikibazo munyarutse cyane rwose, murafite ikibazo cy'umubiro?
Yego, nafite ikibazo nagomba kubaza rero. Nagomba kubaza umushinga ntahereho, nzi ko avuga ngo
abo bantu bafatwa ko batera amagrenade ngo ntibobazwa umwe kunoze kugatwe kiwe nabona yuko bobaza muri rusangi canke umumwe wese mubwira kwiye ko umumwe wese yishura icyo yakoze amije ni yabo naco ngomba kubaza ko mu bantu bari kumwe muri ugo runtu bise senarende nabantu bafise ibyo bagirizwa cyane cyane ubutungane uriko urarunde none nk'ubu ko bashaka igihugu cubakiye ku mategeko ayo mategeko nabo ntibagombe kuyemeza ahubwo babanze bahamagara ubusinderi bafise umutaho murondera abo bandi bose bafise ibagirizwa babanze babarunkire babanze bizwe cyane bakubitwe nk'ahe mu gahanga apana kuvuga ngo bemeza amategeko kandi nabo batagomba kubikurikiza
ibibazo bibiri rafite ikindi kibazo?
Yego, nayindi ikindi kibazo. None bavuga gute ngo bagira baje mu biganiro ngo bashake ibiganiro. Ayo okay, ayo magerenade.